Idosi y'urubanza bwa Dr. Sahabo Christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye vyigenge Bujumbura Kira Hospital iguma ihindura isura uko bukeye uko bwije. Uyo ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu kwezi kwa gatanu y'umwaka nyuma y'ukwezi n'igice yamaze mu biro by'iperereza. Abagerageza kumuvugira bose baratega ubwoba, ndetse harimwo n'abamuburanira nk'uko abanyene bavyivugira. Umwe muri bo Maître Sandra Ndagizeye yarafashwe arafungwa kuva kuwa kabiri co kimwe n'umwe mu bavukana na Dr. Christophe Sahabo. Uwavukana na Sahabo yagirizwa ko yamuserukiye mu nama y'urwego nshingwantwaro rw'ibitaro Kira. Nico kimwe na babiri mu banyamitaye b'ibitaro Kira Hospital Esperance baranyizigiye na Claver Manonko kuri uyu wa kabiri biriwe muri parke ya Muha hagati mu gisagara ca Bujumbura. Umunsi wose babazwa n'abacamanza bagirizwa ko boba baramenye amabanga muri iyo dosiye. Abo bavuga ko bafise ubwoba ko nabo nyene bashobora gufungwa. Abo co kimwe n'ikigo c'abaswisse citwa Swiss Med International nibo bafise igice kinini c'imitahe muri ivyo bitaro, ibice 68% nk'uko biri mu rwandiko rw'ico kigo. Abashingwa manza baburanira Dr. Sahabo mu masentare mpuzamakungu bariyamirize fungwa ryabo bantu babiri harimwo na mugenzi wabo Maître Gustave Niyonzima n'umwe muri bo kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Aho uwo muntu avukana n'uwundi ahobwa ivyo uwo bavukana yakoze, kandi dusanzwe tuzi ko responsibility iri individuelle. Ukabona umushingwa manza yahora aburanira muganga Christophe Sahabo, nawe baramufashe baramupfunze, kandi amategeko amukingira afise ubudahangarwa mu gihe ariko araburanira umukiriya wiwe. Eri ibi ni ibintu bitwereka ko ata mategeko ariko arakurikizwa.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika rifise nuko umuryango wa Domitiano Ndagizeye yahoze atwara Burundi wasavye ko umukobwa wiwe Maître Sandra Ndagizeye yorekugwa kuko kuri we afunzwe azira kazi kiwe ko kunganira abandi mu mategeko. Mu vyaha Dr. Sahabo yagirizwa harimwo kunyuruza amatungo y'ivyo bitaro. Yamara ikigo c'abaswisse gifisemwo imitahe myinshi kiravyamiriza. Iryo shirahamwe Swiss Med International ryerekana ko leta y'u Burundi ifisemwo imitahe mike yobishaka kwigarurira iyindi mitahe n'amatungo y'ibitaro Kira. Ivyo umukuru w'igihugu nawe avyamirira kure. Prezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro aheruka guha abamenyeshamakuru n'abanyagihugu.
Nigituma batanguye kumvuga cyane ku bya Dr. Christophe yano nokubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu apfungiwe iki mbarira ingenge mupfunze niyihe magaba bayambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva najiyomba procureure byari kugenda uko nyene nkumva singo tabara nta kundi se jamba nabigize navuze nti ntegereza kubona amahera ya leta yari hose je niko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara cy'urubanza abacyaje mu by'imanza ibyo rero se subira kuvyinjiramo cyane.
Aho bigeze abasigaye baburanira abo bafunzwe kubera iyo dosiye y'ibitaro Kira Hospital bemeza ko iyo dosiye icafuza ishusho y'igihugu.
Mu ntumbero yuko baca babona ko atagateka kazi na muntu kariho abantu bapfungirwa ubusa kugira baba nyage urukomba amazi ibintu vyabo baba bafise, kuko urabona yuko nico twita mu gifaransa la spoliation yo gutwara imitahe y'abazungu iri muri Kira bitukisha izina ry'igihugu n'abandi ba investisseur étranger batazoga ruka mu gihugu babona ati ntituza ahantu baca badupfunga ahantu baca batunyaga utwacu.
Kuva Dr. Sahabo apfunzwe ibitaro yahora arongoye ubu bitwagwa na Charles Ndagijimana yabuze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aserukira inyungu za leta muri ivyo bitaro. Icirame Swiss Med International rifise imitahe myinshi mu rwandiko rwayo ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka ryatangaje ko inama y'urwego nshingwantwaro yabanyene imitahe muri ivyo bitaro yafashe ingingo ko ubutunzi bw'ivyo bitaro budasubira kuva mu mabanki, kandi ko ubutwara ivyo bitaro azwi n'amategeko akiri Dr. Sahabo. Iyo ngingo yamenyeshejwe amabanki yose aho ivyo bitaro bifise ubutunzi. Umukozi w'ibanki BCB yabwiye ijwi ry'Amerika ko bahawe amategeko ko atawuzosubira gusohora n'ifaranga na rimwe ku izina rya Kira Hospital. Umunyamategeko yigenga Notaire Didas Rudaragi yemeje ivyavuye muri iyo nama y'urwego nshingwantwaro amaze kurenguka imbere y'ubutungane inshuro zibiri. Abazwa avuga ko yoba yateye umukono ku wandiko rutarigo ivyo Maitre Rudaragi atemera. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico umuvugizi w'amaparike mu Burundi abivuga ko Agnes Bangiricenge yabwiye umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ko idosiye iri mu butungane atawurekuriwe kugira ico ayivuga ko itarahera. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.